Iri ni Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika itangiye ibiganiro byayo by'iki gitondo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Kuri mikoro muri kumwe na Eugenia Mukankusi. Nshuti zacu bavandimwe, mwaramutse neza. Ikaze ku Ijwi rya Amerika. Ni saa 11 n'igice I Kigali mu Rwanda n'Ibujumbura mu Burundi.
Twebwe twibereye mu bantu badushumbishije. Hanyuma twaca tudatura turonse udufaranga tukigura uduparasere kugira turonke aho dusumirira abantu. Ntituri mu matongo yacu ya bwego. Aya basogokuru n'aya nyene barimo. Natwe twakora. Kandi n'abana b'iwacu bari bakwiye kugira baze bahagana.
Uyu ni umuturage uvuga ku kibazo cy'amasambu mu Burundi. Iyi nkuru kimwe n'izindi twabateguriye harimo iyi myigaragambyo yo gushyigikira abasivili muri Congo nyuma y'uko ingabo za FDLR zatangiye kugabwaho ibitero n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Turazigarukaho mu kanya. Mbere yaho ariko duhere ku makuru yo hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezwaho na Oriane Itangishaka. Oriane, waramutse neza.
Waramutse Eugene Mukankusi, ndabaramukije namwe mwese muduteze amatwi kuruno muri kino gitondo cy'umunsi wa gatanu. Dutangura amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Mu bihugu by'Abarabu, igihugu cya Yorodaniya gitangaza ko kidashobora kurekura umukenyezi w'umunye-Iraq w'umugwanyi w'iterabwoba basabwe na Islamic State bataronze ikimenyetso cy'uko umunye-Yorodaniya w'umudereva w'indege za gisirikare umugwi Islamic State wanyuruje atari yicwa. Ijo ku munsi wa kane, umuvugizi wa leta ya Yordania Mohamed Al-Mumani yavuze ko leta yemeye gukavya uwo mukenyezi yitwa Sajida Ar-Shishawi n'uwo musirikare w'umudereva w'indege z'aba Yordania Muta Al-Kasabe bamaze kuronka ibimenyetso by'uko musirikare wabo akiriho. Ku munsi wa gatatu, mu majwi yashikirijwe kuri internet, bamwe bavuga ko yafashwe n'umumenyeshamakuru w'umunyeyapani nawe nyene yanyurujwe na Islamic State, havugwamo yuko uwo mudereva Al-Kasabe yokwicwa ubwo nyene leta ya Yorodaniya itarekuye uwo mukenyezi Ar-Shishawi izuba riserutse mu gitondo cy'umunsi wa kane. Uwo mukenyezi Ar-Shishawi ni umunye-Iraq yagiriwe kuba yagize uruhara mu gitero cyagizwe mu mwaka w'2005 gihitana abantu 60 I Amman ku mugwa mukuru wa Yordania. Ejo ku munsi wa kane, abasirikare batatu ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari mu bikorwa bya gisirikare by'imimenyerezo ya gisirikare n'abasirikare ba Afghanistan barayibishwe barasiwe ku kibuga cy'indege I Kabul. Igitero bamwe bavuga ko cyateguwe na bamwe mu basirikare ba Afghanistan bagirishwa iyo mimenyerezo ya gisirikare nyene. Nta makuru y'imvaho aramenyekana neza kuvyerekeye ubwo bwicanyi bwaraye bugizwe. Muri kahise, abasirikare ba Afghanistan bamwe barigeze kuza bararasa abasirikare b'Abanyamerika. Mu kwezi k'umunani k'umwaka uheze, umujenerali major w'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yishwe arashwe n'umusirikare w'umunye-Afghanistan. Ahandi naho, ejo ku munsi wa kane, umwihevyi yaturikije bombe zo ku maziko yariko abera mu buseruko bwa Afghanistan, hapfa abantu 16, hakomereka abandi benshi cyane. Umutegetsi muri leta muri ako karere atangaza ko icyo gitero cyagizwe I Mehrilam mu ntara ya Lagman ku maziko y'umukomanda mu gipolisi n'abandi bantu batatu bishwe mu gitero cya bombe cyo mu muduga cyagizwe mu gitondo cejo kuwa kane nyene. Muri aka kanya ntawuriyitira icyo gitero cyagizwe kuri ayo maziko. Njuti namwe bagenzi muduteze amatwi, muriko mubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika risamiranira I Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri Nigeria, amakuru amwamwe havuga ko abasirikare ba Chad bariko barafasha mu bikorwa byo kugwanya Boko Haram bomoye uyo mugwi mu buraruko bw'igihugu mu kigwati ca kure mu buraruko bushira ubuseruko ya umunyagihugu yitwa Abubakar Mustafa abakure ku mupaka wa Niger. Yabwiye Ijwi rya Amerika yuko abasirikare ba Chad bafashe ikigwati ca Malum Fatori ku munsi wa kane nyuma y'ibitero bikomakomeye byo mu kirere byagizwe mu ijoro. Mu kiganiro yagiranye n'Ijwi rya Amerika ku telefone yavuze ko yabonye indege zitari nke yumva n'amabombe yagenda aragwa muri ako karere mu ijoro ry'umunsi wa gatatu. Nyuma yaho abwirwa n'abasirikare ba Niger yuko babugaye umupaka kugira abagwanyi ba Boko Haram ntibabujabukire ko bahunga. Nta matangazo ya leta ya Nigeria aremeza neza ayo makuru, ariko igisirikare cya Nigeria cyanditse kuri site yacu ya Twitter yuko bagize ibikorwa bya gisirikare mu karere k'ikigwati cha Malum Fatori mu kiringo cy'imisi ibiri heze. Bongera bamenyesha ko abasirikare ba Chad nabo nyene muri ico gihe bari mu bikorwa bya gisirikare muri ako karere nyene. Chad na Cameroon biheruka kurungika abasirikare bavyo mu bikorwa byo kugwanya Boko Haram nyuma yaho uwo mugwi ufatiye igice kitari gito c'intara ya Borno n'inkambi ya gisirikare ya Nigeria ikomeye riri ku kivuko c'uruzi rwa Chad. Ayo namwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi hano ku radio Ijwi rya Amerika. Ibiganiro n'amakuru arabandanya. Murakoze.
Oriane, urakoze kuri aya makuru. Chuti zacu murumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Turi no kuri internet kuri radio yacu voa.com. Ubu tugeze ku mwanya w'inkuru nyamukuru. Intumwa yihariye y'umunyamabanga mukuru wa ONU muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Martin Kobler, yatangarije Ijwi rya Amerika ko ashima ingabo za Kongo kuba zatangiye kugabaha ibitero ku mutwe w'ingabo za FDLR zirwanya Leta y'u Rwanda. Mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Edi Rwema, Kobler yavuze ko mu byo bazitaho cyane ari ukubungabunga umutekano w'abasivili n'impunzi.
Mu kiganiro kuri telefoni nagiranye na Bwana Martin Kobler ubu uri Addis Ababa muri Ethiopia ahateraniye inama y'abakuru b'ibihugu bya Afrika na za guverinoma, yavuze ko atakwemeza neza igihe n'isaha ibyo bitero biza gutangirira. Kuri we ngo ibyo bireba abasirikare, ariko avuga ko MONUSCO yashimishijwe n'icyemezo cya Leta ya Kongo cyo kwemeza ko igiye gutangiza urugamba ku mutwe wa FDLR. Icyo cyemezo cyatangajwe kuri uyu wa kane n'umugaba mukuru w'ingabo za Kongo, Didier Etumba, mu mujyi wa Beni. Mu kwezi kwa karindwi umwaka ushize, umutwe wa FDLR wahawe igihe cy'amezi atandatu kuba washyize intwaro hasi n'inama mpuzamahanga y'ibihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari n'umuryango uharanira iterambere muri Afurika y'Amajyepfo, SADC. Bwana Kobler yambwiye ko yashimishijwe n'icyo cyemezo, avuga ko kizigihe dore ko hari hashize igihe ya minsi ntarengwa yahawe FDLR irangiye.
I'm just coming from Beni, where the chief of defense staff announced its operations. I'm now in Addis Ababa for attending the summit of the African Union. So this comes very timely.
Mvuye mu mujyi wa Beni ni mu burasirazuba bwa Kongo, aho umugaba w'ingabo za Kongo yatangarije iyi gahunda yo gutangiza ibitero byo guhashya FDLR. Ubu ndi Addis Ababa mu nama y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Mu by'ukuri iyi gahunda izi igihe kuko umutwe wa FDLR wahawe igihe kinini n'amahirwe menshi angana n'amezi atandatu kugira ngo ushyire intwaro hasi. Icyo gihe rero cyarangiye batabikoze. Ubu rero nta kindi twarenzaho usibye gukoresha ingufu za gisirikari, kandi biranshimishije ko byatangajwe none. Natwe tuzakomeza nk'uko bisanzwe dufasha ibyo bikorwa.
Iyi ntumwa y'umuryango w'abibumbye muri Kongo yakomeje ivuga ko ikigamijwe ubu ari ukurandura burundu FDLR, ariko ngo bigakorwa barengera abasivili n'impunzi. Ibyo kugaba ibitero kuri FDLR byashimangiwe kandi n'intumwa idasanzwe ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu karere k'ibiyaga bigari, Senator Russ Feingold, wavuze ko nta mahirwe yandi agomba guhabwa FDLR.
Urakoze Edi Rwema kuri iyi nkuru. Tukivuga kuri iki gikorwa cyo kurasa ku barwanyi b'umutwe wa FDLR, amashyaka hatavuga rumwe na Leta y'u Rwanda hakorera ku mugabane w'Uburayi ejo yakoresheje imyigaragambyo y'impuruza ku cyemezo cyo kugaba ibitero ku barwanyi ba FDLR. Mugenzi wacu Etienne Karekezi yavuganye n'umuyobozi w'ishyaka Ishema ry'u Rwanda Padiri Thomas Nahimana umwe mu bateguye iyo myigaragambyo aratangira amubwira icyo iyo myigaragambyo yarigamije.
Imyigaragambyo twayikoze none kuwa kane ikaba rero ari imyigaragambyo yarigamije rwose kwamagana icyemezo cya Conseil de Sécurité de l'ONU cyo gukoresha intwaro kugira ngo yambure FDLR intwaro. Noneho twebwe tukabona kirimo ikibazo gikomeye kuko FDLR ibana n'impunzi zigera ku 245,000 z'abasivili. Noneho tukabona ko kujya kurasa FDLR n'izo mpunzi bari kumwe hagomba gupfiramo abantu benshi cyane b'inzirakarengane b'abana b'abakecuru, kandi rwose byari bikwiye ko ahubwo Loni yakoresha inzira y'amahoro. Ikindi nuko mu byukuri na FDLR ubwayo yari yemeye kuba yarambika intwaro hasi ku bwende. Noneho tukabona ko ahubwo yari ikwiye kongererwa igihe ubwo igisaba ikongererwa ari amezi atandatu, noneho izo ntwaro ikazirambika igisubizo kikaba icya politiki.
Ikiriya cyemezo cya ONU cyafashwe nyuma y'uko umutwe wa FDLR urenze kugira ntarengwa ari wahaye ngo ushyire intwaro hasi, ahubwo ONU igasanga FDLR iseta ibirenge idashaka gushyira intwaro hasi.
Amezi atandatu yari yahawe koko yari yarenze, ariko se amezi atandatu koko ni iki ugereranije n'imyaka irenga 20 abantu bamaze muri ariya mashyamba? Twebwe twumva Loni yacu ngo nizamba ikongera igatanga ayo mahirwe yuko FDLR yakomeza iyo gahunda, ariko tuvuge ko wenda Loni yo isanze rwose itagomba kongeraho ayo mezi, irabigenza ite kugira ngo itica bariya abantu b'inzirakarengane 245,000 kandi ariyo yarishinzwe no kubarengera? Twibuke ko inshingano y'ibanze nyine ya Conseil de Sécurité ari ukurinda umutekano n'amahoro by'abaturage, none ko igiye kubarasa ikabarimbura ubwo nibwo yaba yubahirije inshingano zayo? Rwose turasanga hagomba kwibukwa impamvu yatumye bari abantu bahunga. Twe turareba tugasanga ikibazo atari FDLR, ikibazo ahubwo ni ikibuza bariya abantu gutaha. None se tuvuge ko bari mu mashyamba kubera ko babikunze cyangwa bibaryoheye kunyagirwa n'imvura mu mashyamba imyaka ikaba ishize ari 10 n'imisago ari 20 ndetse.
Mu nyandiko mwakoze mwavuze ko hakorwa imyigaragambyo mu yindi mijyi inyuranye ku mugabane w'u Burayi ndetse no muri Afurika no muri Australia, ubutumwa bwanyu mwumva bwumvikanye muri imyigaragambyo?
Ubutumwa bwacu muri imyigaragambyo twagiye uretse kwigaragambya twashyize ubutumwa bwacu bita memorandumu twabigejeje kwa perezida w'igihugu cy'Ubufaransa, twabyoherereje perezida wa Amerika tunyuze muri ambasade ya biri Paris, twabyoherereje ibihugu byo muri SADC ndetse tubyoherereza igihugu cya Congo n'igihugu cy'u Rwanda tukibwira icyo dutekereza. Ariko ikiruta byose ni uko mu buryo bwa politiki nk'abanyamashyaka tukomeza na diplomasi, dukomeza no gusobanura ibyo ngibyo icyo kibazo kuko umuti wacyo byanze bikunze uzaba umuti wa politiki.
Ndabashimiye cyane. Ni Padiri Thomas Nahimana umwe mu bakoresheje mu bateguye imyigaragambyo yabereye i Paris mu Bufaransa.
Urakoze Etienne Karekezi kuri iyi nkuru. Mu Burundi hahateganyirijwe habataye ibyabo haratera impagarara hagati y'abateshejwe hizabo na banyiramasambu yashyizwemo abo bantu. Banyiramasambu nibo barimo kuvuga ko bateshejwe ibyabo. Tabita Mukamusoni hadufite ibisobanuro muri iki kiganiro.
Ingorane zaha muri amasite nuko amatongo ari abadata na basogokuru kandi bakaba yadutesheje mu 93 nkuko nabo bavuga ngo ni mpunzi.
Abo bene amatongo bavuga ko ari bo batesheje zabo kuko imyaka 21 irarangiye amatongo yabo ataca bamariye.
Natwe nitwe tukiri impunzi turacyari mu mwonga, abana bacu ntibagiraho bubaka baguma bayerera nk'inyoni, kandi abo bari muri aya masite kitubabaje si metero nyinshi barababanye barabazimya muriro benshi. Amatongo yabo nta dekameteri ihari, iki gisagara cyose ni mu matongo yabo. Hanini nibasubire muri icyo gisagara cyabo ntacyo tubateyeko, kandi natwegwe ntituja kubaka iwabo badusubize iwacu bubake ni hafi.
Abo bene amatongo bakabona ko leta yabahevye kuko gushika ubu ngo ni amatongo bafise babamwo.
Ibyo bintu mbere leta niyo twiyumvira yuko ariyo yaduhe twebwe ntiturabarundi, twebwe twibereye mu bantu badushumbishije hanyuma twaca tuzatura turonse udufaranga tukigura uduparasere kugira turonke aho dusumirira abana. Ntituri mu matongo yacu yabwego, aya basogokuru n'aya nyene barimo natwe twakora, kandi n'abana b'iwacu bakwiye kugira baze bahagana.
Mu gerero aho bene amatongo bavuga ko banyazwe abatayizabo mu 1993 bavuga ko ayo marira yabo bene amatongo ataco bayazi ko kuko bo bahawe na leta
ba muri site kuva 1993 ego a nimba vyukuri itongo avuga ari ryagwiwe jewe atari gwiwe je nta byonzi kuko nzi ko nahaje nk'impunzi hama haboneka Segaba aratanga ati mwe mwampunzi mwe ni mube ngaha mbere aranagerageza kurungika abageza gucibigwati aracyati ntimurengane ngaha ibyo birashingwa aho tutarenga kuko babona amagoro batwarimwo babona makuba twahwanye navyo twe tuhaba gutyo mbere inyuma yaho baratuzana n'amabati bati ni mubake mube ngaha inyuma barazana n'amashuri bazana n'amazi bati ni mube ngaha kubera babona nyine amagorwa
none leta yoba ikunda bamwe ikanka abandi uyu mufasoni ari muri bene amatongo yibaza ico kibazo
sinzi yuko iyo leta yakunze bamwe ikanka abandi none tweho ko bari ko barihaya ko barosa amabati nibindi byose ntorinda kuvuga none tweho yaduhayi ko nubu gushika imyaka yose 21 twibereye mu karere ka Nyaganandi none rero yakunze abo yanka twebwe natwe dushaka kubaza nyene abo babahaye nuko nabo bogira ico bo bivuga ko ntikunde bamwe ngo yanke abandi
Twese dushaka urukundo twese dushaka umubano mwiza twese dushaka urukundo we kandi dushaka ubumwe mu gihugu cyacu
Abatesheje z'abariko baremera ko awe na matongo batarira busema barasaba leta gushumbusha awe na matongo
uwo muvukanyi wacu namba avuga ati iritongo harahagwanje nabaze leta yatanze gabari wabatanze
icyo abantu rero birengagiza kandi ni intwaro yirengagiza urukurikirana gw'intwaro intwaro zirahana hana icyo umwe avumereye nico n'undi avumeye ko rero leta ihana ni yindi urumva rero umwe majoro Petro Buyoya yarabahaye uwundaje nawe nyine yaruhiri yarabahaye amazi yaraduhaye amazi ngakabisa Nyiricubahiro Petro Nkurunziza ababene wacu rero basembereye ndabumva mugabo jewe canke umuntu tubana twebwe ntacyo twogira tuvugana nabo kuko nitubazi twa tuzi uri yaramutse igihugu iyo itongo ari ry'umuntu leta ikarikenera baramushumbusha leta nayo niyumve akamo kaba bantu bari mu ngorane nibumva hanyuma ibaho muzibukiro cyangwa ibashumbushe
nkubo sanga bashobora kuvuga ati umutekano rakwiye je siko ndabibona
Gahungu Vensa yahoze ari umushinga mateka ati na muntu yopima umutima y'abantu ko amahoro yabonetse
burya nta gipimo nta munzane turaronka w'amahoro amahoro rero ari mu mutima kandi mutima w'umuntu atari imani ubona nta wundi
muri iyo site ya Mutaho iri muri komine ya Mutaho mu ntara ya Gitega ibaruro biva mu majejwe intwaro bivuga ko harimo amazu ashika ku 5000 abanyagihugu ba muri iyo site nabo baharugwa mu 9000 ibujumbura Tabita Mukamusoni iju rya Amerika
tuve mu Burundi tujye mu Rwanda Urwego rw'abikorera mu Rwanda rumaze gushyira hagaragara ubushakashatsi ku kibazo cy'imibanire hagati y'abakozi n'abakoresha. Ubushakashatsi bwerekana ko iyi mibare itari myiza kuko abikorera ku giti cyabo benshi badaha agaciro abakozi rimwe na rimwe n'abakozi bagatinya guharanira uburenganzira ngo batirukanwe. Asumuta Kaboyi adufite ibisobanuro kuri iyi nkuru.
Urwego rw'abikorera mu Rwanda rugaragaza ko rukoresha abakozi barenga 85%. Ubushakashatsi bwasohowe n'urwo rwego bwerekana ko abikorera bashyize imbere inyungu z'amafaranga bibagirwa kureba imibanire myiza hagati y'abakozi n'abakoresha babo. Abakoze ubushakashatsi bagaragaza ko benshi mu bakoresha kugeza ubu ngo bakandamiza abakozi cyane kandi ngo biracyagoye ko umukozi agira ijambo ku burenganzira bwahabwa n'amategeko kuko ngo hari abatinya kugira icyo bavuga ngo batirukanwe nubwo abakozi binubira gasuzuguro irwa n'abakoresha babo ari benshi guhembwa amafaranga adakwiranye n'ibyo bakora kwirukanwa nta mpamvu biragoye kubona umukozi wasobanura akababaro kuko benshi batinya ko nibyo bita ko bidahagije bagiye kubitangaza nabyo babibura bigoranye navuganye n'umwe mu bakozi utagira amasezerano y'akazi yanze ko ntangaza amazina ye ndetse n'ikigo kimukoresha
hano mu Rwanda biragoranye cyane kubona amasezerano y'akazi akenshi usanga ko wamukoresha ashobora kugufata we mukozi ukaza kumva ko ubaye cyagikoresha kandi akirengagiza ko niba ubaye cyagikoresha ariko ni cyagikoresha kizakenera niyo entretien agomba kumenya ko mbona ko abakoresha benshi ntabwo bubaha abakozi babo kugira ngo babahe bwa burenganze
ku ruhande rw'urugaga ruharanira inyungu z'abakozi Sestral Biraboneye Afrika umunyamabanga mukuru wungirije muri urwo rugaga avuga ko urwego rw'abikorera rwatinze guha agaciro ikibazo nk'iki cy'imibanire myiza hagati y'umukoresha n'umukozi kuko abakozi bafite ibibazo byinshi cyane cyane baterwa n'ubwumvikane buke bugaragara hagati yabo n'ababakoresha
icyambere gikunda kugaragara ni abakozi bakora batagira amakontara y'akazi. Bagakora ukamuha akazi kubera ko utamwandikiye kontara ugakeka ko mutayifite. Niba mukoranye igihe cy'amezi angahe umwaka ugashira, bigaragaraho umuhembera, bigaragara ko ari umukozi wawe aguha raporo. Uwo mukozi iyo byose mu gitondo kamwirukana uvuga ko nta kontara yari afite, iyo mugiye mu mategeko usanga uwo mukozi hari kontara ibahuza yagomba kubihara. Hari ibigo bimwe na bimwe usanga cyane cyane biboneka nk'iyo bahagaritse umukozi, usanga umukozi yakoraga ariko rimwe na rimwe akatwa amafaranga yo kubwiteganyirize icyaha amafaranga ntatanga, ugasanga hari ibihembwe byinshi cyane, ugasanga uburyo umukozi yahagaritswemo iyo birebe ugasanga nta mpamvu.
Urwego rw'abikorera rufite uruhare mu kwinjiza amafaranga menshi biciye mu misoro. Hari abavuga ko uru rwego rwakunze kwirengagiza cyane ibijyanye no gufasha abakozi kandi ngo aribo barugize kugeza ubu. Kimwe mu byo ruvuga ko rugiye guhagurukira nyuma yo kubona ibyavuye muri ubu bushakashatsi. Uyu ni Bwana Antoine Manzi Rutayisire ushinzwe itangazamakuru mu rugaga rw'abikorera mu Rwanda.
Birumvikana kuvuga ngo abakozi ni umutwaro ku bigo. Igihe ubonye umukozi, igihe ushaka kugabanya amafaranga mu kigo, utangira ku mishahara y'abakozi. Ntabwo navuga ko ari mu Rwanda gusa, ni ahantu hose. Iyo myumvire igomba guhindura. Nibyo dushaka gukora natwe hano mu Rwanda. Biciye muri inyigo yakozwe, PSF igiye gufatanya n'abakoresha kugira ngo bumvikane ni gute ikigo cy'umuntu cyatera imbere bifashishijwemo cyane cyane n'ubukozi. Mu gushyiraho PSF twibanze cyane mu guteza imbere ubucuruzi. Niyo mpamvu dushaka kuyishyiramo imbaraga ubu ngubu kugira ngo ya myumvire ihinduke, ya mikorere y'abantu ihinduke.
Nubwo urwego rw'abikorera arirwo ruzi imbere mu kutubahiriza agaciro k'umukozi, ni narwo rufata umwanya wa mbere mu Rwanda mu gukoresha abantu benshi. Abantu bangana na 85% bafite akazi bose bakoreshwa n'abikorera ku giti cyabo, mu gihe leta ikoresha abatarenga 3%. Abayobozi b'urwego rw'abikorera mu Rwanda batangaza ko nyuma y'ubu bushakashatsi hari bikwiye guhinduka, imibanire iri hagati y'umukozi n'umukoresha igahinduka, umukozi akarushaho gutahiriza umugozi umwe n'umukoresha we aho kuba umuzigo.
Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turi no kuri Facebook kuri radio yacu VOA. Twongere kandi tubararikire programu yacu yo kumugoroba kuva saa moya n'igice kugera saa mbiri zo kumugoroba. Iyo programu tuyibagezaho buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu kuri radio Inshuti ya Bose 88.3 FM no ku Ijwi rya Amerika 104.3 FM i Kigali. Nk'uko bisanzwe, uyu ni umwanya Ijwi rya Amerika rigiye kubagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Inama nshingamateka ya Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo yaratoye itegeko ryerekeye amatora mu gihugu inyuma y'uko ihevye ingingo imwe muri iryo tegeko abantu benshi bari bafise ubwoba ko ishobora gutebesha amatora y'umukuru w'igihugu mu mwaka uza, mu byari byatumye haba imyirekano yihaye inkumbi yabaye mu kiringo c'iminsi itari mike. Umwuka mubi wa politike waragabanutse, iyindi myirekano yari yategekanijwe irahebwa inyuma y'uko Sena ikuyeho ingingo mu itegeko ryari ryemejwe imbere yaho n'ishami ryo hasi ry'inama nshingamateka yari gutevya amatora gushika habaye rusansuma mu gihugu cyose. Abayoboye batavuga rumwe na leta na bamwe mu baharanira uburenganzira bw'abanyepolitiki bavuze ko iyo ngingo yari igenewe gutebesha amatora mu byari kurekurira perezida wa Kongo Joseph Kabila kuguma ku butegetsi inyuma y'ibiringo bibiri bitegekanywa n'ibwirizwa shingiro. Kubwa mashirahamwe aharanira agateka ka muntu muri Kongo nayo mu mahanga, abantu batari bake barishwe mu guhangana kwabereye mu mabarabara mu myerekano yamaze ikiringo kitari gito, aho inteko zijejwe umutekano z'igihugu cya Kongo zivugwa ko zakoresheje insoro z'ukuri ku bari mu myerekano. Hari amakuru avuga ko abantu 100 bahagaritswe muri iyo myerekano bakiri mu mvuto. Inama nshingamateka yemeje ku itariki 25 z'ukwezi kwa mbere itegeko ryerekeye amatora mu gihugu ryasubiwemo, imigambi yerekeye amatora ikazobandanya. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirakira neza iyemezwa ry'itegeko ryerekeye amatora ryo muri iki gihe rizotuma Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo igirisha amatora ku gihe hisunzwe ibwirizwa shingiro. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirahayagiza utwigoro tw'inama nshingamateka na Sena two gushika ku mwumvikano no kubona ko amatora y'umukuru w'igihugu abaye mu kwezi kw'icumi na kabiri mu mwaka w'2016. Amerika isaba Perezida Kabila gutera date vy'igikumu kuri iryo tegeko ryemejwe n'inama nshingamateka akiyemeza kuvyerekeye uguhererekanya ubutegetsi kwa mbere kubaye mu mahoro kuzoba mu mwaka w'ibihumbi 2016. Amerika yasavye kandi ugwego rwigenga rujejwe amatora gusohora rudatevye ikiranga misi c'amatora cisunga itegeko ryatowe n'inama nshingamateka n'ibwirizwa shingiro. Ingingo zafashwe n'inama nshingamateka ya Kongo no gutera igikumu kwa Perezida Kabila kwitegeko ryemejwe n'inama nshingamateka kwitezwe ni intambwe zikomeye mu nzira y'amatora mu gihugu mu mwaka w'ibihumbi 2016 n'ubuzoba bubaye ubwa mbere ubutegetsi buhererekanijwe biciye mu mahoro mu myaka hafi 55 Kongo imaze yikukiye. Amerika isaba begwa n'ibibazo bya Kongo bose harimo leta abatavuga rumwe na leta n'amashirahamwe adaharanira inyungu za politiki gukoresha ako karyo kugira abagira ibiganiro biciye mu mahoro bibera ku mugaragaro kandi bihuza bose ku kugena umugambi w'amatora wotera ugira intambwe. Amerika iriteguriye gufata mu mugongo igihugu cya Kongo muri uwo mugambi.
Iryo ryari jambo ry'ibanze ribasobanura imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muracyumva Radio Ijwi ry'Amerika yumvikanira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu kanya gato hesa 12 turakomereza ibiganiro byacu kuri FM kuri radio Inshuti ya Bose. Mbere yaho ariko Oriane Tangishaka harabanza twibutse muri make amakuru avugwa muri iki gitondo agarutse muri studio.
Urakoze Eugenie Mukankusi, twabwiye yuko igihugu cya Yorodaniya gitangaza ko kidashobora kurekura umukenyezi w'umunye-Iraq w'umugwanyi w'iterabwoba basabwe n'umugwi Islamic State bataronse ikimenyetso cy'uko umunye-Yorodaniya w'umudereva w'indege za gisirikare uwo mugwi wanyiruje ataricwa. Ejo ku munsi wa kane umuvugizi wa leta ya Yorodaniya Mohamed Al-Monmani yavuze ko leta yemeye gukavya uwo mukenyezi yitwa Sajida Arshrishawi n'uwo musirikare w'umudereva w'indege Muwata Al-Kasabe bamaze kuronka ibimenyetso by'uko umusirikare wabo akiriho. Uwo mukenyezi Arshrishawi ni umunye-Iraq yagiriwe kuba yagize uruhara mu gitero cyagizwe mu mwaka w'ibihumbi 2005 gihitana abantu 60 i Amman ku mugwa mukuru wa Yorodaniya. Ejo ku munsi wa kane abasirikare batatu ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari mu bikorwa byo kugirisha imyimenyerezo ya gisirikare ku basoda b'igihugu cya Afghanistan barashwe bishwe ku mugwa mukuru wa Kabul ku kibuga cy'indege. Igitero bamwe bavuga ko cyagizwe n'abasirikare bamwe bamwe bo muri leta ya Afghanistan. Nta biramenyekana neza ingene byagenze, biramenyekana muri kahise abasirikare ba Afghanistan bamwe barigize kuza barasa abasirikare ba Amerika mu kwezi k'umunani k'umwaka uheze. Umujeneral major w'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarishwe arashwe n'umusirikare wa Afghanistan. Muri Nigeria amakuru amwamwe avuga ko abasirikare ba Chad bariko barafasha mu bikorwa byo kugwanya Boko Haram bomoye uyo mugwi mu buraruko bushira ubuseruko mu ntara ya kure muri ico gihugu. Umunyagihugu yitwa Abubakar Mustafa aba hakurya y'umupaka avuga ko yumvise amabombe n'ibitero byinshi byo mu kirere byagizwe muri ako karere mu ijoro ry'umunsi wa gatatu.
Urakoze Oriane Tangishaka kuri aya makuru wongeye kutwibutsa. Ibiganiro byacu by'igice cya mbere birahumuje. Iyi ni Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Kuri mikro ari kumwe na Eugenia Mukankusi. Nimucikwa n'igice cya kabiri cy'ibiganiro byacu gitangira mu kanya saa 12. Ikiganiro muri sanga ku Ijwi ry'Amerika tuza kubagezaho mu masegonda make isaa 12. Mwakoze rero kudutega amatwi, mugire umunsi mwiza na hasamuye n'igice ku mugoroba.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.